Iyi mumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Burundi, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 222. Turabaramukije shuti turi kumwe kuri micro muri kumwe na Fidel Niyongabo mu mwanya w'ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, uraritswe buri munsi saa 10.
Uruhara rw'indero n'inyigisho mu iterambere ry'ibihugu saga seseshwa muri ibihugu byose byateye imbere ku isi byashize ingufu nyinshi mu byerekeye indero n'inyigisho biha abanyagihugu ubwenge n'ubuhinga bituma baronka ubuzi n'ubuzima bwiza kurushiririza, bashobora kubona akamaro ko gukora batiziganya, bituma kandi biteza imbere bagateza imbere n'ibihugu byabibarutse. Umuntu aravye hirya no hino ku isi arabona ko ibihugu byateye imbere byose byabigenjeje gutyo, haba ku migabane ya Amerika, Uburaya na Aziya, yamara umugabane wa Afrika uracara inyuma muri iyo nzira aho ivyerekeye indero n'inyigisho cyane cyane izo ku rugero ruhanitse n'izikoresha ubuhinga bwa none bikiri inyuma y'utundi turere two ku isi. Nikihe cokorwa kugira umugabane wa Afrika uhindura intumbero muri ico gisata kugira ushobore gushikira iterambere rirama nk'uko vyibonekeza ku yindi migabane y'isi? Nibyo tuvuga mu kiganiro muri sanga twatumiye Professeur Libera Ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi. Arigisha kandi kuri kaminuza y'Ubumbashi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ari kandi mu migambi ijanye n'indero y'ibihugu bitandukanye byo muri Afurika nka Cameroun, Senegal, Madagascar na Burkina Faso. Yanditse kandi cyane ku bijanye n'indero n'inyigisho mu Burundi, aho yahanuye kukugena igisata cy'indero cyotunganywa mu Burundi. Yaratumiwe mu Burundi mu mwaka uheze mu ikoraniro ryavuga ku kugena ivyerekeye indero n'inyigisho byari vyifashe mu gihugu mu mwaka urangiye w'2022. Mutumire ndabaramukije.
Amahoro neza.
Nashaka ndababaze kuba ariko baratwumviriza mu basigurira muri make uruhara rw'indero n'amashuri mu iterambere ku bihugu ivyo ari byose ku isi.
Ego cyane. Indero n'inyigisho ni kirumara cyane mu buzima bw'umuntu. Iyo wize ugashikana amashuri kure, uriteza imbere, ugateza imbere umuryango, ugateza imbere n'igihugu. Indero kandi n'inyigisho zirafise uruhara runiniya cyane mu buzima bw'abantu, icyo ni ukwita sosiyete, kuko wize wese aratera agacumu k'ubumwe mu iterambere ryaho avuka, haba mu ntara canke mu gihugu cose. Indero kandi n'inyigisho birafise uruhara runiniya cane ku buzima bw'igihugu. Notanga uburorero ku vyerekeye ivyo kwa muganga. Murazi neza yuko tuherutse mu kiza ca coronavirus. Iyo bataba abantu banonose amashure, kajya karanda kaba kabandanije kamara abantu. Muga kubera abantu banonose amashure barashoboye gutora vaccine
rucanco
ituma ako karanda katagwira. Mu gisata c'ubuganga ibikoresho byose byo gupima bikorwa n'abantu bize amashuri bagashikana kure. dufashe ubundi burorero nk'ibiraro murazi neza yuko mu bihugu bya Afrika henshi hari inzuzi ibiraro byubakwa n'abahinga banonose kwiga ibintu byo kubaka ibiraro cyangwa ibyo kubaka amazu amagorofa ibyerekeye ubuzima bwose bw'igihugu gutorera inyishu ibibazo biba bihanze igihugu cyangwa abanyagihugu n'abahinga bize bakanonosora bagashikana amashuri kure batorera inyishu ibibazo by'ibihugu barimo uburoro ni bwinshi umuntu butanga ku byerekeye ubutunzi bw'igihugu ari muri Afurika hasi navuze ibi byo gucukura ubutaka bikorwa n'abantu babinonosoye ibyerekeye ku gutunganya politiki ijyanye n'ubutunzi n'amafaranga nabyo nyine bishigwaho n'abize bagashikana kure
muri make muheraheze
mu ncamake indero n'inyigisho niyo nkingi y'iterambere ry'ibihugu byose ku isi
kwiga amashuri no kuronka ubumenyi bwo bari uburenganzira bw'ikiremwa muntu
yego cyane hariho nuze la ishyirahamwe mpuzamakungu ryarashyizeho umugambi n'umugabo urekurira uvuga neza ingene abantu bafise uburenganzira na cyane cyane mu gisata cy'indero ni ukuvuga yuko umuntu wese bavuga ko ari nk'itegeko amareta ategerezwa mu byo ashinzwe kwigisha abanyagihugu bose bagashikana kure amashuri kugira bategure kazoza k'ibihugu n'isi yose
hari ibitigiri mwaba mufise by'ugwaruka rutaronka ubwo burenganzira nako karyo vyoba bingana gute cyane cyane ku mugabane wa Afurika
ku mugabane wa Afurika nta bitigire mfise ariko uravye ku bihugu nzi neza cyane abana benshi barahiba amashuri novuga yuko hafi nka 30% ntibaheze amashuri y'intango bimwe bita mu gifaransa abandon niniya cyane rwose hashika hagati ya 11 to 15% y'abana baba batanguye amashuri mu ncamake muri Afurika abiga bagashikana kure bagashika muri za kaminuza ni bakeyi cyane icyo ni ukubita ni uko muri Afurika murazi neza yuko abenshi ari gwaruka mu bihugu byinshi usanga bafise imyaka hagati y'imyaka 6 to 25 usanga aribo benshi bashika hafi 60% y'abanyagihugu
nivyo kwataronka benshi bataronka ku karyo baba bari nko mu bice bigoye gushikamwo canke ibice birimwo byasubijwe inyuma n'intambara hamwe n'ibiza
ibituma abana batiga ari benshi ni byinshi cyane ikintu kinini ya gikuru ni ubukene mu bihugu byinshi usanga abana bajya gufasha ababyeyi kugira bashobore kuronka udufaranga gufungura kwambara nacyo gituma rero benshi mbere baheba amashuri ikindi kibituma ni n'amapolitiki mu bihugu bimwe bimwe ntibitaho ntibashyira imbere iby'indero n'inyigisho hanyuma abana bakabona abagiye gukora akazi ubuzi butandukanye buto buto bafasha ababyeyi babo hanyuma bagacagira bati natwe ka tureke ntituje gufasha ababyeyi cyangwa tuje guca amahera mu ncamake ikintu gikomeye gituma abana biga ni politike y'igihugu bagashyiraho korohereza abo bose badafise uburyo kugira bashobore kwiga nk'abandi bana abadeyi bafise ubuyo kwiye mu ntamake rero no vuga ko ari ubukene na politike ifasha abanyagihugu kugira abana bashobore kwiga bashikane kure.
Murakoze. Tuza ku mirongo ya telefone, dufise Gabriel ufite inema, uratwumva?
Nibwo ndabumva neza cyane.
Uhamagaye muri he?
Ubu nitwa Gabriel, turimo gukora umaze kubivuga, mererere mu karere ka Ruhanga, ni mu ntara y'Amajyepfo mu gihugu cy'u Rwanda.
Mufise ikibazo mubaza umutumire cyanke cyumvira mushikiriza?
Okay, hanyuma iki kintu nashaka kugira ngo mvuge kuri iyo subject nibyo koko uburezi nk'uko mwabivuze ni imwe mu nkingi ishobora gutuma ibihugu cyane cyane biri mu nzira y'amajyambere bikomeza kugenda bitera imbere. Ariko nanone iyo turebye neza dusanga abo bantu barimo baragenda biga rimwe na rimwe usanga hari ikibazo dufite cyitwa ngo niba ari brain drain, ugasanga bamwe bize bumwe muri ibyo bihugu bagiye bimukira mu bya bihugu bindi bikoze iki biteye imbere. Ese n'ibihugu bya Afurika cyane cyane ubwo ndavuga biri mu nzira y'amajyambere cyane cyane muri Afurika, wenda hari ikintu gishobora kuba kirimo kirakorwa mu rwego rwo kugira ngo bari byusinge brain drain.
Murakoze.
Okay, murakoze cyane. Ijwi rya Amerika turabakunda cyane. Mereye mu karere ka Ruhango rwa Gabriel ufite inema akunze kwita Bini Boy Rwanda.
Ndabashimiye.
Okay, sawa.
Mwa mwishura mutumire ku byerekeye izo ncabwenge avuze ko zigiye kwiga hanze zivuye nko mu karere ka Afrika, kenshi zica ziguma muri ivyo bihugu zagiye kwigamwo n'ingaruka bigira ku iterambere.
Ikibazo gikomeye cyane kandi canditswe ko n'abahinga benshi ababikurikirana. Icya mbere cyoco mu Kirundi bavuga ngo akanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze. Hanyuma kugira abanyagihugu baba hanze si bibi, umuntu yifata ko ari bibi kuko iyo bagiye iyo barahuye bakunda igihugu barafasha cyane mu gihugu cyabibarutse bari mu mahanga. Ahubwo gikuru ni politiki muri ibyo bihugu kugira bahe uburenganzira borohereze baba mu mahanga kugira bafashe. Notanga ubururero ibihugu bya Afrika imbere y'uko ikiza cha coronavirus kigitera nka Ghana na Ethiopia n'ibindi ntiriwe ndavuga iterambere todo croissance bimwita mu Gifaransa yarenga 10%. Kubera iki? Kubera ibyo bihugu byashize imbere politike nziza y'abanyagihugu babo bari hanze. No kuvuga aba bahanze barazana imitahe hanyuma kubaka notanga uburore akarorero muri Ethiopia ya nzeye ya baraje bari kwarubaka ijya abanyetopia babahanze bashize imitahe myinshi cyane. Kandi karorero kazwi ni kompanyi Ethiopian Airlines mubashizeho hariho abanyetiyopiya b'abapilote baba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Icyo nshaka kuvuga rero kugira abarundi baba hanze si bibi na gatoyi mu gihe hariho politike mu bihugu bavamwo bituma oye bafashe ego abaguma hanze n'agahombo ku gihugu mbere no vuga yuko igihugu cy'iteka ki gifise imigambi n'imigabo irashe guteza imbere abanyagihugu n'igihugu ntibashobora kureka nk'abize amashuri menshi ngo bagende uko oye ntihagire icyo bafasha mu gihugu. Notanga urugero akarorero ko abakina bakunda umupira w'amaguru murazi neza yuko umukinyi w'umupira w'amaguru iyo ahinduye umugwi akinamwo baramugurisha amahera menshi cyane. Icyo nshaka kuvuga yuko ibihugu bya Afrika bidashyiraho imigambi n'imigabo yoroheza abanyafurika baba mu mahanga bafise ubumenyi n'ubuhinga bwinshi ngo bafashe mu bihugu bavamwo n'ibintu biteye agahinda. Nshaka kuvuga nta gihugu cy'iteka ishobora kwemera yuko nk'aba doktere bize bagashikana amashuri kure bataronka uburyo batatanga ibyo bihugu bidaha uburyo abo banonose ngo bafashe igihugu cyabibaronse. Mu ncamake rero novuga yuko siribi kubwira abarundi cyangwa abanyagihugu baba hanze, ahubwo igikuru ni ingene amareta yo muri Afrika ashyiraho imigambi n'imigabo kugira abo bahanze bashobore gufasha. Ni ukwibuka yuko mu gisata cya Union Africaine mu bihugu byunze ubumwe byo muri Afrika bemeje yuko abanyafurika baba hanze bagize intara ya gatandatu. Ni ukuvuga yuko muri Afurika ababa hanze baremewe kuri abanyafurika, ariko muri New Africaine bari basabye ku bihugu byose bishyiraho imigambi n'imigabo kugira abo baba hanze bashobore guteza imbere Afurika n'ibihugu bavukamo.
Dufise Tuyishime Jean Baptiste, uratwumva? Tuyishime Jean Baptiste, uratwumva?
Ndabona ndasoza abanywanyi b'ijwi rya Amerika.
Ego, washira kuduza ijwi gato, uri he?
Ndi mu ntara y'Uburasirazuba bw'igihugu bw'u Rwanda, mu karere ka Bugesera.
Ikibazo, icyumviro?
Ndashaka kubaza umutumirwa wacu hano ku ijwi rya Amerika, abona hakorwa iki kugira ngo abanyagihugu bose basangirane, muri make mbega bahujwe n'ururimi rumwe, kuko urumva nk'ubungubu iyo muvuze mu rurimi rw'Ikirundi rw'Abanyarwanda ntabwo tubasha kugira ati twabasha guhita tubyumva. Kandi politiki nziza ni ituma ibihugu byose bya Afurika tuvuga indimi zimwe.
Murakoze.
Yego, murakoze nawe.
Icyo cyumviro cya Tuyishime mukibona gute avuze ku byerekeye indimi ngo Afurika yari ikwiye kuba ifise ivuga ururimi rumwe?
Ni ibintu bigoye gushyira mu ngiro, kuko ibihugu 54 usanga ari indimi zirenga ijana. Kuronka ururimi rumwe bahuriza ko ni ibintu bitoroshye cyane, ariko gituma bakoresha indimi nk'Igifaransa, Icyongereza n'Icyarabu hamwe n'Igiswahili. Mu ncamake rero nicyo gituma hariho n'ubuhinga cyane cyane kuko imwe bita traduction mu Gifaransa. No mikra yuko bitoroshe ko ibihugu byose byumvikana ku rurimi rumwe, ahubwo barashobora gufata nk'indimi nka zibiri cyangwa zitatu igakoresha.
Murakoze. Mu gihe imigambi kinyagihumbi igenewe iterambere iri kiregereza ivyari vyategekanijwe ku vyerekeye kubona ko abahungu n'abigeme mu bice bitandukanye byo ku isi barangije n'imiburiburi amashuri mato mato, mubona iyo migambi iriko irashikwako?
Umugambi waragiye mu bihugu bitari bikeyi, nofata yuko mu bihugu biteye imbere uwo mugambi barabushyiseko cyane rwose, naho usanga ibyerekeye gitsina, nshaka kuvuga genre, abakenyezi n'abigeme mu buzi bafite imishahara imwe. Ni ukuvuga mu bihugu biteye imbere hari acariho ibyo gukora kugushika kubwira abakenyezi n'abagabo bafatwe kimwe. Mu bihugu bya Afurika ibintu biteye agahinda, abana b'igeme usanga ari bake mu mashure, kubera benshi mu bihugu bimwe batakubaka bakiri batoyi, abandi bakaja gukora ibikorwa kugira bafashe ababyeyi rimwe navuga kare byo kwisunura kuronka ingene babaho. Hanyuma nawe uravye muri kaminuza usanga abigeme ari bake cyane rwose. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane ibihugu byo muri Afurika byategerezwa gutorera inyishu bigashyira imbere muri za politiki, bakaraba ingene bashyiraho mbere n'agashino kwita agashimwe gatuma abana b'abigeme bashobora kwiga amashuri bagashikana kure. Ako gashimwe kashobora kuba ari imfashanyo goha nk'imiryango kugira bwabuzi bakora buzana amahera bufasha ababyeyi leta ibafashe kugira bashore kwiga. Ni kibazo gikomeye cyane muri Afrika kandi cyama cyavuzwe mu manama atari makeyi, ariko nta kintu gihinduka kiboneka cyane.
Imico n'imigenzo ifite uruhara muri icyo gihushane ku rugero rw'abana b'igitsina gabo n'igitsina gore baja mu mashuri.
Ego ibyo byinshi biranuzeye birasigura igituma abana barigeme batiga ni nk'abarongo abakobwa mu bihugu bimwe bimwe abana bigeme barongorwa bakiri batoya biciye mu miryango hanyuma no mu makominota amwe amwe bijyanye n'iby'amareligion ugasanga abana bigeme barababuza kuca kwiga amashuri. Ni ibintu rero ariko biriko biragabanuka kubera abigeme hariho imihari y'abigeme igerageza kwigisha ababyeyi kumvisha ababyeyi yuko abana bigeme bafite uburenganzira nk'abahungu bwo kwiga bagashikana kure. Ni igikorwa twese dukwiye gukora aho duherereye kugira kumwaka kumwaka hashobore kuboneka iyongerekana y'abigeme bajya ku mashuri.
Tugaruke ku mirongo ya telefone dufise haba kubaho Norbert uratumva? Uratumva Norbert uratumva?
Ndabumva neza cyane.
Uri he?
Mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo.
Wakwegirayo hari abantu bariko baravuga inyuma yawe?
Yego.
Ufise ikibazo bazo mutumire cyangwa icyumviro shikiriza ugishikirize?
Mbere na mbere kamaze mbashimire.
Murakoze.
Ikiganiro kiza mwatugejejeho.
Murakoze.
Kandi dukomeze kubatega amatwi ariko mu mwansobanuramo gakeya ku nsanganyamatsiko kuko nago narakurikiye neza.
Turiko turavuga ku ruhara rw'indero n'amashure rwo kwiga amashure mu iterambere ry'ibihugu.
Muri Afurika y'Iburasirazuba cyangwa
ku isi no mu karere ka Afurika no mu karere ko mu buseruko bwa Afurika?
Ego mbo rero Afurika ifite umukoro ukomeye, ariko Afurika niyo twifitemo ibisubizo kugira ngo neza twiyungure ubumenyi. Ariko se nkibaza ni wenda na muri no East Africa wenda y'Iburasirazuba amashuri ahagaze gute? Ese bakangurirwa gute wenda kugira ngo babe bakangurirwa amashuri kugira ngo abana bige neza batsinde?
Murakoze.
Yego
ndabashimiye.
Yego nabo murakoze.
Mutumire mu mwishure abuze ngo ngene ibyerekeye amashuri byo bavyifashe mu karere ko muri Afrika yo mu buseruko.
Mu karere ko ka Afrika mu buseruko nubwo yuko amashuri mu bihugu bimwe bimwe bisana ateye imbere, novuga nko mu gihugu cya Kenya, Tanzania, Uganda, u Rwanda. Mbere mu rwandiko nigeze kugira ku Burundi igihe bashiraho icyo bise core fondamental, nashoboye kuraba ingene inyigisho zifashe mu bihugu byo mu karere kugira ndabe u Burundi ndabugiranije n'ibyo bihugu, kuko imigambi ibyavugwa byavugwa yuko Burundi bushyizeho umugambi kugira bigishe cyo kimwe no mu karere n'ibihugu byo mu karere. Hanyuma rero nasanze mu ncamake ibihugu byose bisa n'ibifise sisiteme imwe, ariko igihugu cyose ugasanga kirafise akantu gatoyi abishiriye ko gituma kibatandukanya n'ibindi bihugu nk'imyaka yari kuri primaire hamwe hamwe yari imyaka indwi ahandi itandatu munjama ke rero mu karere hariho ibice bibiri ari hibice ibihugu bikurikiza inyigisho zo mu Bwongereza hanyuma nibindi bihugu nka bibiri nshaka kuvuga u Burundi na Congo bakurikiza inyigisho z'ababiriki cyane cyane u Rwanda kera rwari rufise cyo kimwe no mu Burundi bakoresha inyigisho z'ababiriki ariko haheze imyaka itari mikeyi bagiye muri sisiteme ya Bongereza mu ncamake rero novuga yuko kera imbere y'ingorane nshaka kuvuga ibihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda shika oye inyigisho zari zifashe neza muri kajya karere ngo mu Burundi abize mu Burundi ku ntivize y'u Burundi nta ngorane nimwe bagira bashitse mu bihugu bya Buraya bagiye kubandanya ni ukuvuga ko akanovera kariho ariko kubera ingorane zagiye ziraba mu bihugu bitandukanye ari ingwano ni iki byatumye inyigisho zitituka uno munsi rero mu bihugu bimwe bimwe izo nyigisho zaratitutse cyane gose gushika naho abana baheza amashuri yisumbuye mbere na kaminuza badashobora kuvuga neza mu rurimi rw'igifaransa cyangwa icyongereza mbere n'ikirundi ugasanga cyabagora ibyo rero nibi uno munsi n'ibintu biteye agahinda ariko mu bihugu narivuze mu bihugu bimwe bimwe cyane cyane byigisha bisunze inyigisho zo mu Bwongereza usanga inyigisho zimeze neza cyane baheza amashuri ya kaminuza bazi kuvuga neza icyongereza kandi bazi neza icyo nita mu gifaransa communication kuvuga byoroshe ugashikiriza icyumviro kirashe mu njama kare n'ibyo sinovuga yuko hariho rusange ku bihugu byose oya niyo migwi ibiri noshi imbere hamwe bimeze neza ahandi bimeze nabi
murakoze ku mirongo ya telefone kandi dufise David Nsengimana uratwumva
ndabumva cyane muraho neza
murakomeye
ego amazina yange nitwa David Nsengimana ndi mu ntara y'amajyepfo mu karere ka Nyanza bena ndenda bashimira kuri topic nziza mwaduhaye ubutanzwe nange ndi umurezi nk'abandi gusoza icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'uburezi mbonagira ngo dukomeza hari ishusho ntoya nagira ngo mbatangize nko ku burezi ho gatoya ubundi busanzwe politike y'uburezi hari amashuri bita amatipisi cyangwa amashuri nderabarezi aho ngaho umwana asohoka afite ubumenyi buhagije bwo kujya gutanga mu mashuri abanza iyo bivuyeho hari amahirwe ahabwa abanyeshuri bashaka kwiga uburezi muri za kaminuza bagahabwa amabusi izo busi zirabafasha aho biga imyaka itatu ubwo ni bachelor degree asohoka azi neza atanga ubumenyi mu mashuri ya za secondaire ikindi cya gatatu nabasangiza ni abarimu batize uburezi bigisha mu mashuri yisumbuye ubu bahawe amahirwe yo kubwiga muri za kaminuza bahabwa za bourse ikindi mu burezi bw'u Rwanda ubushize mu myaka ya mbere hari ikibazo cy'ubucucike mu mashuri icyo kibazo cyaje gukemuka gutya rero aho haje gushyirwaho muri kagari ubu gafite ikigo cya secondaire iyo ni achievement numva u Rwanda twagezeho neza ikindi mu kurwanya ibyo twabigize mu kurwanya ubucucike mu mashuri ikindi twabwira murabizi ubushize habayeho gahunda nziza yo kongera umushahara w'umwarimu icyo ni kimwe mu kintu cyaje giha motivasiyo umwarimu umurezi w'u Rwanda atanga uburezi kirema donc kwango aho bongereye umushahara mwarimu hari achievement nziza cyane zabayeho ugereranyije n'ibindi bihugu byo muri East Africa urugero njya yabunda gusoma cyane nda ku konti y'uburezi bwa East Africa nkafata nko muri Congo mu bibazo birimo by'intambara
yego muheraheze
ntabwo barajya ku rwego rwiza mbo icyo nashaka kuvuga ni uko hari ibihugu gutya muri Afurika byabashije gutera intambwe nziza mu guteza imbere uburezi tutibagije ko mu nzira y'iterambere mu bushobozi dufite buke twabashije gutera imbere mu burezi bwacu ugereranyije n'ahandi bo numva icyo nashaka kubatangiza cyari icyo murakoze cyane
ndabashimiye cyane murakoze
murakoze cyane
ku cyumviro cha David Nsengimana cyane cyane bavuze byo gukongereza umushahara waba abarimu abigisha ko bifasha kubaha ingoga kurushiriza mu gutanga ubumenyi ku bana biga mu kivuga kwi
David avuze ibintu bibiri bikomeye cyane icyambere n'icyo cy'umushahara w'abarimu mu bihugu byinshi byo muri Afurika umushahara w'abarimu ni muto cyane no kuvuga uno munsi abarimu nta gaciro bahabwa mu bihugu bitandukanye muri Afurika ariko kera ngajewe nkiri muto niga mashuri y'intango umwarimu yari umuntu yubahwa yahabwa iteka muri societe uno munsi ivyo soko bikimeze mu bihugu byinshi ariko gituma rero ibi by'uku kuguha uburyo agashahara abarimu mu bindi bihugu bimwe bimwe barabaha ya madeni y'ukubaka inzu imeze neza canke bakabaha madeni y'ukugura ikinga canke moto kugira ashobore kwiyunguruza byoroshe ibyo ni ibintu bikwiye kubandanya gushigwa imbere kugira umwarimu ashobore kubaho neza binamufashe gutegura ivyigwa mu buryo butunganye ikindi kintu yavuze gikomeye cyane yacishijemwo ni politike yo gutegura abarimu kugira babigishe kwigisha kuko kwigisha si umuntu wese abishoboye ni ibintu byigwa bigatuma rero umwarimu ashobora kutanga ubumenyi byoroshe n'abana bakiga bakamenya ni politiki rero y'ukwigisha abarimu formation des enseignants yacishijemo n'ikintu gikomeye cyane ni navyo bituma binagura bwa bumenyi bwatitunze mu bihugu bitandukanye icyo mu cyama kisho cyaje kuvuga nuko ibihugu bishize imbere imigambi n'imigabo yo gutegura abarimu kwigisha bakabigisha ngene bigisha hanyuma bikaca bijyana n'agashahara kisununuye ibyo biratuma abanyagihugu bahurumbira umwuga wo kwigisha no munsi atagaciro bifite ibyo birafasha kugarukana akanovera mu nyigisho ndashaka yuko abindi bikomeye cyane rwose
ndabashimiye tubandaniye ku mirongo ya telefone dufite Bizimana Janvier uratwumva
ndagurwa neza
uri he
ndi Burundi muranza
ufite ikibazo bazo umutumire cyangwa icyumviro ushikiriza ubishikirize
yewe ni hinterwa no ushikiriza kuko twiza turaraba nko mu Burundi iwacu inyigisho tubona programme zigisha mu mashuri amashuri mato mato ndetse no mashuri yisumbuye nta bintu twovuga ko uhebye amashuri yisumbuye aca gishobora kuzigenda agakora ibintu agakora ibintu ku buryo ashobora kwitunganiza ubuzima bw'iyo kuko programme cyane cyane programme n'amajambo ahanini nta pratiki bihari hama kimwe nacyo gihari ni uko n'abigisha abigisha kuri nubwo nibwo ayigisha urabona kenshi nibwo nafashe neza kandi igihe nafashe neza kugira ngo ushobora gutanga ubumenyi ko ubushaka kandi tumwe ko batabizi ahubwo nikagashara bw'ubuzima bwa mwigisha usanga ari buzima abayemo buturu buciriritse icyo rero kiza kiba intambara meze nyine cyane cyane kugashara n'ibindi kuko hari naho dusanga naho mwigisha ashobora kumara imyaka nka 15 atakarihije ubwenge kandi ubona kenshi na porogaramu ziruma zihinduka rero ikindi nacyo hariho n'ibi bintu tubona abana b'igihugu aho urabona yuko nk'uwe hariho nk'ibibazo by'inzara kujya kwiga ushonje ntibyoroshe ku buryo ushobora gutera imbere uko ushaka neza amenye nabyo urabona nk'abana b'i Burundi burya kenshi twiga mu bihe bigoye cyane cyane nk'ibikoresho mfashanyigisho mu mashuri si byinshi cyane bigwiriye rwose ari naho mbere nk'uwe nk'abantu biga mu myaka ya kabiri yashyira shingiro hariho nk'ibintu twakwigiye ko kera iyo twitambaye imaje ubuwe nta zihari bazana bakazana iradiyo ubu byose no ariko ibyo wumvise muri nyaradiyo burya ntiwese bikurikiza byoroshye cyane cyane ko nk'uri n'ubifata nko mu wa mbere cyangwa mu wa kabiri abana bakiri bato ariko nabwo ururimi bakoresha mu kwigisha urundi wacu
murakoze
ama ikindi
muheraheze
rekome haba ikindi nacyo ngari iwacu agwiriye cyane aya mashuri bita ngo ni ansemba generale rero burya ahanini byabikenewe burya nuko umuntu yokwiga avuga ati njye mvuye ku ishuri ubu nyine ndashobora kujya ngenda gukurikiza bimwe niga mu ishuri nkabishyira mu ngiro kugira ngo bishobore kundiza imbere nuko iyo niyo yanyega yacu murakoze
ndabashimiye murakoze yari Bizimana Janvier mutumire ibyo byumvira ko arashyikiriza ari ikintu yavuze ku bibazo by'inzara ku bana no kubigisha ngo bashobora kumara imyaka 15 badakarihije ubwenge aravuga no kubata bikoresho kenshi mu mashuri biba biriho aravuga kusanga nk'abana baba buzuranye mu mashuri bicaye mu buryo budashemeye ni ibyo ariko aravuga niragombye kuvuga yavuze ngo enseignement général mu bivuga kwiga
Bigirimana Janvier aheje kudondagura ingorane ziri mu gisata c'indero mu Burundi na cyane cyane izo ngorane zagiye zirongerekana kubera imigambi n'imigabo idatomoye ivyo vy'uko ata bikoresho biriho ivyo vy'uko abana ari benshi mu ishuri bagerekeranye ata ntebe ataki ivyo vy'intuze vy'amaprogramme baguma bahindagura uko bashatse hatabaye nk'ibita evaluation ivyo vy'uko abarimu badategurwa bikwiye ata ivyo bita gukarisha ubwenge ari rosicage cyangwa formation continue aravuga yuko effectivement ntuze bambe mu mburane aravuga yuko haze inyigisho z'imyuga ningenzi yashatse kuvuga mu ncamake rero mu Burundi ikibazo nyamukuru ni ntuze igicino kwita projet de l'ecole shaka kuvuga yuko igihugu mu gushyiraho imigambi na programme zo kwigisha baraba bati mbe mu myaka 25 cyangwa 30 tuzoba dukeneye abahinga bameze gute hanyuma bagaca bagira bati dukeneye nk'abaganga tuvuge 300 dukeneye abayenjeniyeri bubaka amabarabara n'ibiraro n'iki bangana gutya dukeneye abahinga mu burimyi bangana gutya hanyuma rero bagaca bagishyiraho programu zitegura abo bantu muri iyo myaka 30 hanyuma uwo mwana ategurwa akuva akiri mutoyi niho rero baca bagira ati mu myaka itandatu y'amashuri y'intango umwana azoheza afite ubumenyi ubunubu ashobora gukora ibi n'ibi n'ibi mu myaka itandatu y'amashuri yisumbuye azoba afise ubumenyi buhanitse mu guharura mu kuvuga bakabitondekanya hanyuma muri kaminuza bagacagira bati turavye abo dukeneye reka duhe uburyo bukwiye kaminuza yigishe abaganga ku buryo mu myaka mirongo itatu tuzaba dufise abo twifuza uko abanyenyeri gutyo gutyo hanyuma ikintu gikomeye cyane cibagirwa ni uko muri iyo projet de record hariho ubumenyi zo guharura indimi n'ibiki byose bijya by'amasiyansi n'iki ariko hari ikintu gikomeye gutegura umurundi w'iteka n'itekane mu ncamake umushinga ntahe agendera ibanga agira ibyo yubaha kubwira bategura abarundi abakiri bato kuzotwara igihugu bafise umutima wo gukunda igihugu bafise umutima wo kutarenganya abandi mu ncamake kubagira abantu ni ukuvuga abantu bafise ubuntu b'abashinga ntahe ibyo rero ni ikintu gikomeye cyane mu itegurwa ry'abazorongora igihugu mu minsi iri imbere nshatse kuvuga yuko ubumenyi ntibukwiye gusa ubwo bumenyi butaze kujyana n'ubuntu n'ubushinga ntahe
ndabashimiye tugarutse ku byo wari kuravuga ko akanovera k'inyigisho n'indero katitutse mu bihugu byinshi na cyane cyane mu karere ko muri Afurika y'ibiyaga binini mwariko muravuga uko byifashe nko ku byerekeye Burundi ku bavuga ko ubuhagwiriranye cyane amakaminuza yigenga byo bifisemo uruhara hari abavuga kumbure ko amwe muri yo atoba akurikiza ibisabwa mu bijanye no gutanga indero n'inyigisho zako kanovera
birimwo n'ibintu byinshi cyane icyambere cyacu ni uko abana binjira muri kaminuza izo arizo zose baba bafise ubumenyi budakwiye kubera ibintu byinshi cyane by'ingwano na mariforome yagiye araba mu bintu by'amakoreji kumina n'ibindi hanyuma nibyo kwigisha muri kaminuza byabaye urudandaza hariho amakaminuza ashyira imbere urudandaza kurusha kwigisha bigaca bituma mbere n'abarimu bigisha ugasanga ntibabifitiye urupapuro rw'umutsindo biratuma akanovera katituka hanyuma rero igikuru sibibi munyumve neza sibibi kugira amakaminuza menshi ariko ni uko ayo makaminuza ategerezwa gukurikiza amategeko ubushikiranganji bw'indero buba bwarashyizeho ni ukuvuga ingene kaminuza yugururwa abarimu ingene baba bangana muri iyo kaminuza bashaka kuvuga abarimu mu gifaransa bita a temps plein n'ingene rero ibyigwa bitangwa n'ibitangwa n'ibyigwa bitangwa za porogaramu n'ibindi ibyo hanyuma hakabaho ntuzeye igisata kigendura kikaraba yuko izo kaminuza zose ziriho zashyizweho zisunze amategeko leta yashyizeho ubushikanganji bw'izere rugaba zashyizeho bakanaraba yuko inyigisho zitangwa ari zikwiye muri kaminuza hanyuma kaminuza itabikwije barashobora kuyihagarika mu ncamake igihaze akantu gahaze ni ingene izo kaminuza zugururwa n'uburenganzira zironka niyo rero nicyo gisata cy'ubugendura bakaraba yuko inyigisho zitangwa ari ziba zihanitse ni amadiplome impapuro z'umutsindo izo kaminuza zizotanga zikaba zifite akamaro no heza ntanga karorero kuri abari kwa twumviza byumve neza reka dufate mu gisata cy'ubuganga kugira kaminuza yugurura igisata cy'ubuganga itegezwa kwifise ibikoresho no tanga karorero nka microscope kugira abanyeshure bashobora kwitegura mu byo gupima kuraba mikrobi n'ibindi hanyuma mu bisanzwe iyo kaminuza yateza kwifise ibitaro bikorana kugira abanyeshure baje kugira kwimenyereza guhura n'abawe n'abagwayi kumviriza kwiga kuvura
ashaka ndababaze uruhara rw'amafaranga amareta nko muri Afrika ategekanya kubijanye n'amashure bijanye n'indero mwibaza ko ahagije dufate nko kuvyereke Burundi nkuko mwagize ubushakashatsi kubijanye n'indero
ku Burundi ivyandikwa bavuga yuko badugije ku 20% y'amahera leta ikoresha ayahabwa igisata c'indero ayo mahera mu bisanzwe si makeye ariko ikibazo nyamukuru ni icyo no kwita ingene amashuri atwagwa ingene igisata c'indero gitwagwa bimwe bita guverinance hanyuma n'ingene amazi y'amashure urumva kanabisigure ubushikirangane bw'indero bufise ico bujejwe no gushyiraho politike yo mu gisata c'indero hanyuma munsi hakaba amashure ishuri ryose iba kaminuza cyangwa ishure yisumbuye usanga hariho uwirongoye iryo shure uyo rero nawe abajejwe gutunganya ivyo ubushikirangaji bwamuhaye nicyo bita pilotage hanyuma rero gushika ku hasi aba directeur d'ecole n'aba inspecteur ni iki aho bipfira naho muri muri gouvernance des écoles nimwe bya navuga byose byinzeye bya discipline byose niho bipfira kuko iyo amashuri akoze neza yateza kuramura abanyagihugu bakunda igihugu bubaha amategeko bagendera ibanga n'ibindi ariko murabona uno munsi ko bimeze mu ncamake rero amahera nibyo mu bitigi batanga 20% makeyi ariko ntuzeye ibikenewe bari byinshi kubera politiki bashiraho bashyira amapolitika akeneye uburyo bwinshi cyane murabona barubatsa bagize bati abana bose bazokwiza ku buntu batiteguye batateguye abarimu bakwiye badafite ibitabo bikwiye byose bakabita mu rudubi ntibabitegure ngo bafate umwanya ukwiye wo kubishyira mu ngiro ugasanga rero ya mahera n'aho ari menshi ari 20% ugasanga anakwiye aho rero bipfira muri planification na gouvernance en fait des écoles
tukaruke ku mirongo ya telefone Emmanuel aratwakuye uratwumva Emmanuel urihe Emmanuel
ndinda kumva
urihe
ni ntare ya murambya n'ikigoye
mushikirize ikiyumviro canke ikibazo munyarutse
kuta inendreo iza kubona yuko bakanogera yembo nari yuko kera mu miseze hataraba urutonde rwa education itwa fundamentale cyangwa post fundamentale hariho ibyigwa kuno bitunganijwe umunsi dufite ibyigwa byinshi mu myaka kiri mito mbere mu wa mbere kugera mu wa kane usanga biremereye abanyeshuri batwara mu myaka ya hirya usanga ari ibyigwa by'akanovera kandi bishobora gushikana ahantu umunyeshuri naho ubona uwo munsi nenga turashobora umunyeshuri arize agiye kwifashisha ibyo yize muri iki gihe cya fundamentali tubona umenga ubuhamya batwaye uburebure rero twasaba icyo nosaba ni uko akanovera k'imbere ya kera kugaruka hakaba sisiteme ya kera tubona hino umenga yari sisiteme ikimaze kuko twagiye ko twirabika no kidufitikira mugabo umunsi umwarasi akoranye ishuri n'abati ataje gukora ibyo neza ibintu byo pasare kamarengana taka na biskan rero leta rayo la kimwe ukora kugira akagira habe guhera ku murezi uko umunsi arashobora kujya gukora na karusho karikari karabona agasanga ahindiri wa manyabiriwe ararenganye na umenya sigaranye umunyeshuri kubiri kubera iki n'agahembo ni gake rero leta yoraba kumiyoro yohora neza icyo gikorwa kiranye n'imbere mu Burundi.
Murakoze ndabashimiye. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga aho turiko tuvuga ku byerekeye uruhara rukomeye byerekeye indero n'inyigisho bigira mu iterambere ry'ibihugu. Twari turi kumwe n'umutumire Professeur Libera Ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles akaba yaragize n'ubushakashatsi mu bijyanye n'indero n'inyigisho. Ndashaka ngaruke kuri icyo kibazo. Haravugwa ikibazo cy'abana baheba amashure ko ari kibazo gikomeye mu Burundi, byo biterwa n'iki?
Uno munsi n'ibintu by'agahinda. Ntanga karorero kaminuza y'u Burundi yaratumye ko abaza kwiyandikisha ngo batangure kaminuza barabuza abaza kwiyandikisha kandi abayaje amashuri yisumbuye ari benshi barasubira ubwa kabiri basubira ubwa gatatu. Ikibituma rero ni byinshi cyane ariko bikuru bikuru harya kwigisha kuramura si mu ishuri gusa. Umwana wese ingene umuntu aremye umwana wese aragira akarorero umuntu akurikira nico gituma by'umugani w'ikirundi umwana si umwe. Ni umugani ukomeye cyane. Icyo nshaka kuvuga ni uko abana ntibiga mu ishuri gusa ariko bararaba ingene ababakurira bifata, ingene ababakurira bavuga, ingene ababakurira batunganya ibintu byose kugira umwana nawe agira ati ibintu bimeze neza cyane, nanjye ndifuza kuba nk'uyu, ndifuza gukora nk'aba, ndeze imbere igihugu. Icyo nshaka kuvuga yuko uno munsi hariho imvugo zimwe zimwe twumva ku maradiyo bigaserikira kuri za WhatsApp zivuga yuko incabwenge ntacyo zimaze kwiga ibiharuro ntacyo biteza imbere umuntu amajambo abana bumvise bagira bati mbega njya ku ishuri njya kurondera yiki kandi numva yuko nabize atacyo bibamariye atacyo bamariye igihugu. Icyo ni cya mbere. Icya kabiri ni ubukene buzura inzara uri mu gihugu. Nabicishijemo uno munsi ubajije abarundi twese turafite imiryango turumva ingene byifashe ubukene buzura inzara aricyo gituma abana baraye ubusa amaze nk'iminsi itatu atarya canke yihutira kuja ku ishure acija kurondera aha aco udufaranga kugira aronke ico acisha ku muntu wa wepfo n'ico afashije abavyeyi. Nibyo bikuru cyane cyane. Hanyuma rero ni ibintu twese twifuza ko byohinduka nk'uko Emmanuel yabivuze, twese abarundi benshi n'ababyeyi bumvirije wacishijemo yuko bantumiye mu gisata cya mu nama rukokoma yabaye ibi byumviro byose ndiko ndavuga byarashikirijwe n'icegeranyo kimeze neza ibyiyumviro byatererwe ni byinshi bishyizwe mu ngiro akanuvira kugaruka ariko ushobora guteza imbere igisata cy'indero udahinduye ibindi byose ni ukuvuga iba ingendo iba imvugo iba ibyerekeye amahoro n'umutekano ibyo birafasha mu ndero
y'ubuzima. Murakoze. Claude Hakizimana uratwumva?
Ndabumva.
Claude ufise ikibazo cyangwa ikintu ushikiriza unyarutse? Claude umurongo wawe ntumeze neza uratwumva?
Ndabumva. kumva
mushikirize cyumvira canke ikibazo munyarutse
ndaramukije umuturire
arabumva
amaze neza ndaramukije umuturire
umurongo wawe umeze nabi
ya ndabona umunyumva
mwavuga twumve alo
alo
vuga nyarusa rero ubu numvikana buhoro nyarusa nimba wege iradio wigire kure nyarusa
ukuntu abana benshi bariko barahera amashure cereza ko nipa kubibara hanyuma ndifuza yuko nk'ibintu by'ibiciro by'ibiribwa byopfunguzwa bagashaka nta kurusa kumbure ko hari abakwitaro bopfunguka mu bantu hanyuma tugakunda tugasaba ukuntu abanyeshuri bashaka kuja kuri kaminuza barindira umwaka wose sinzi ko bogako direkite nkuko byarindizaga mu myaka ya kare batarabwira sinzi ko udushikiriza afite dusabira kugira ngo
murakoze
baguma mu mwanya w'ingarane kujya mu mwaka uza agahura n'isabu kina kiriya kubera yasara kumbure nashoboye kugira ngo ibyo nshaka gushikiriza
barakoze murakoze ndabashimiye imbere y'uko turangiza umutumire ubu usanga ubutunzi bwo muri ibihe bya none bufatiye ku bumenyi buhanitse bukoresha ubuhinga bwa none n'uruhe ruhara ubwo buhinga bwa none bufise mu bijanye n'amashuri n'indero n'ikihe cokorwa nko muri Afrika kugira ngo ako karere kari inyuma gashobore guhambira utundi turere twateye imbere dufatiye kuri ubwo buhinga muri make
n'imigambi y'imigabo yo mu gisata c'indero ishira imbere ubwo buhinga bwa none bunafasha kuzana kanovera mu nyigisho mu ncamake uno munsi utazi gukoresha ordinateur ni nk'uko utabuzi kwandika canke uri analfabet kuko mu buzima mu kazi uno munsi abantu bose benshi bakoresha ubwo buhinga bwa none mu ncamake rero biriko birakogwa mu bihugu bitari bikeye muri Afrika mbere notanga karongo muri Senegal aho hariho kaminuza irimo abanyeshuri 39 biga batatunze ku ishuri biga bakoresha ubuhinga bwa none bimwe bita enseignement à distance ibyo bibiko biratezwe imbere bari kwarugurura amakaminuza nk'ayo muri Côte d'Ivoire muri Chad muri Tunisie Burkina Faso n'ahandi biriko biraza ariko no mu Burundi nibaza ko buke bizoza hari bake abari kwarafasha kugira ako kanovera ubuhinga buhanitse buje mu gisata cy'indero
nagomba ngaruke gatoyi turasigaranye nk'iminota n'inusu mwariko muravuga ko mwatumiwe mu nama rukokoma ku bijanye n'ivyerekeye indero n'amashuri mu Burundi mwashikirije ivyimviro mu byo mwashikirije hari byo mubona byagiragejwe gushigwa mu bikorwa n'abategetsi
haheze hafi umwaka umwaka irukwire kuko mengaga hari mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze ariko nta kintu nubambije nta kindi ndabona cashizwe imbere mbere notanga karorero kuri ecole fondamentale leta yo nyine yari yasabye iragira ico bita evaluation haraza kabine yo muri Burkina Faso niyo yagize ico cigwa icegeranyo iraba ingene ecole fondamentale yatunganijwe nuko yashitse ku byo yifuza iyo raporo ntiyigeze isohoka kuko iyo kabine basanze baravugisha ukuri yuko ecole fondamentale byagize nabi cyane ahubwo ubumenyi bwasubiye inyuma ibyo rero nabyo byaravuzwe muri iyo nama rukokoma ariko uno munsi nta nubambeje yuko nubanzi ko ari byashyizwe mu
murakoze cyane yari umutumire Professeur Libera ntibashira kandi yigisha kuri kaminuza Université Libre de Bruxelles mu Bubiligi arigisha kandi mu kaminuza kuri kaminuza y'Ubumbashi muri Republika ya Demokarasi ya Kongo ari kandi mu migambi janye n'indero y'ibihugu bitandukanye byo muri Afrika akaba yaragize ubushakashatsi kujanye n'inyigisho n'indero mu Burundi ndabashimiye rero nshimire umutumire namwe mwese mwashobora guhamagara mugabaza ibibazo mugashikiza n'ivyimviro kuri Radio Ijwi rya Amerika mu kiganiro muri sana mubandanye mwumviriza rero radio yanyu Ijwi rya Amerika